yeah. Bamhama gararun, ivyo fisa numurun. Eneo nasola buino, trobe ni tuvuga vyiyo. Tocho kila kumuzi wali longu, ya him baby kubit kota kigongu. Ayy, bamhama gararun, ivyo fisa numurun. Eneo ndasola buino, trobe ni tuvuga vyiyo. Tocho kila kumuzi wali longu, ya him baby kubit kota kigongu. Ewe jenda go away abantu bose baguma bavuga vumugo to meri kwete nicyo gituma nashaka umugore kora ivyo kora ngo ndore je wache ndabaye ntoki ngo murabe ndiko ntange ndero karabaye wo karabaye ewe jenda go away abantu bose baguma bavuga vumugo to meri kwete nicyo gituma nashaka umugore kora ivyo kora ngo ndore ndiko ntange ndero karabaye ndiko ntange ndero karabaye je wache ndabaye ntoki ngo mutore turahuha bakaduma baduma batagira iyo bapfa nicyo gituma jewa nguma nduma nduma nkubitaga plant ariko bakaguma bavuga ngo jewa ndi umupagani kandi sinshaka ko mangereranye nabo bandi kubera jewa ndi mwami 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 ntuzungereranye nabo bandi mwami 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 ntuzungereranye nabo bandi mwami 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 ntuzungereranye nabo bandi mwami. Yeah, nothing get it on your knob, bind him, numb him, numb. Nothing get it on your knob, bind him, numb him, numb. Nothing get it on your knob, we wrong. Bam, hama, get a rune. If you're facing no more rune, in here on the solar buino. Trobbing into Vuga Vie. Touch your killer, come with you while you long. Where him, baby, come with you, take it gong. Hey, bam, hama, get a rune. If you're facing no more rune, in here on the solar buin, trobbing into Vuga Vie. Touch your killer, come with you while you long. Where him, baby, come with you, take it gong. Hey, hey. Turaguhivyo gusya, turaguhivyo kumwa, turaguhivyo ushaka wewe vuga, turaguhivyo gusya, turaguhivyo kumwa, turaguhivyo ushaka wewe vyuka ndabikore gute. I don't understand, got you in your feelings, I just wanna bag, got you in your feelings, I just wanna bag. I got a job, just got a job, stay independent, that's the only job. I'm in your feelings, that you wanna bag. I got a Vince, you're a bitch back, stay independent, that's the only job. We on the move, you take a seat, building this shit so I'm making the rules. We on the move, you take a seat, building this shit so I'm making the rules, nigga.